mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mu gitangura kumva Ijwi ry'Amerika, namwe mwese mwatanguye kumva radio mukunda, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ayoboye ibiganiro byo kuri Nusa. Ikaze mwese. Uyu munsi kuwa gatandatu muri aka kanya nyine tugiye kubashikiriza amakuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara zo mu Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Mu Burundi abanyeshuri 10 babaye ba mbere mu kibazo cha leta giha uburenganzira abo mu ishuri shingiro kuja mu gice cha kabiri kirangiza ayisumbuye, baramenyekanye kuri uyu wa gatanu. Lise Mutima Mweranda niyo ya mbere, iharugwamo abanyeshuri bagera kuri batandatu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Abanyeshuri batatu bo kuri lise ya Mutima Mweranda yo mu gisagara cha Bujumbura, babiri bo kuri lise SOS yo mu gisagara cha Bujumbura, umwe wo ku ishure ry'akarorero ryo mu Ngagara mu gisagara cha Bujumbura nyine, hamwe n'umwe wo kuri lise y'akarorero yo mu ntara Makamba, ngabo ababa ba mbere ku butaka bw'u Burundi imbere yo kuronswa ubushimwe ku muhingamo w'uno wa gatanu. Umushikiranganji w'indero yabanje kubashimira, ashimira abarezi babaherekeje hamwe n'ababyeyi babo.
Na kandi kajyo rero ko gushimira cyane abarezi banyu, ababyeyi, eka umwe wese icyo yakoze kugira ngo amanota nkayo muyaronke. Katareti baneho kandi no gushimira amashuri muri rusangi n'abanyeshuri bose bashoboye kumenya kiriya kibazo twiheze igisata cya mbere cy'ishuri shingiro kibaho uburenganzira ko kubandanya mu gisata cya kabiri. Nk'uko mushitse muhira, ababyeyi banyu bashimishijwe n'amanota mwarose, na jewe kamubyeyi no kwita special ndumubyeyi w'abanyeshuri bose mu gihugu cacu, natwe twaranezerewe. Icyo gituma rero twavuze tuti uwakoze neza akwiye impembo.
Umunyeshuri yarushije abandi ni umwigeme yiga kuri lise ya Mutima Mweranda, yaronse amanota 192 n'ibice 5 ku 200 muri icyo kibazo. Niyo Ngabo Gateka Diana n'umunezero mwinshi ubona ko ari n'umwana w'umushikiranganji Janvier Ndirahisha, ntivyamworoheye kuvugira kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nagiye cyane ashimira ababyeyi n'abigisha badufashije kugira tubitaho.
Mubona byari byoroshye, byarakoroheye kubitora.
Bane byari byoroshye cyane kandi byari bigoye.
Muri kazi uzubona ugiye kubandanya gute?
Nzabandanya n'iteka ababyeyi mu gihugu cyacu.
Abarezi, abayobozi ba Saint-Esprit ubabwiki?
Bashimiye rwose kubona baradufashije kugira tubitore.
Barumu nawe bo bubabwira iki mu bijyanye n'ubumenyi mu ishuri?
Ko bakara rwose kugira batereteka igihugu cyabo.
Umushikiranganji w'indero ntiyibagiye gutanga impanuro kuri abo banyeshuri babaye ba mbere. Janvier Ndirahisha abasaba kudasamazwa n'ibintazi, bakabandanya bamenya mu ishure nk'uko babikoze mu gice cya mbere cy'ishure nshingiro.
Bagashimwe rero nabo mu karongo, nikibuza yuko genda ndabatekereye impanuro kugira ngo muzokwamane iryo shaka ryo gukora. Tugashima twese, ntimuzoheze mutumara amazi mu nyuma. Nagomba rero ndabibutse yuko amatelefone ngendanwa cyangwa amateleviziyo hariho ibyiza bitwereka n'ibibi bituzanira. Mbonera kanya ko kubabuza biriya bibi kandi namwe murabizi muri bato. Mwibuke kw'igihugu cacu kirangwa n'indero runtu, indero nziza. Dusonera ababyeyi, dusonera abarezi kugira ngo akaranga k'igihugu cacu ntikazohave gatakara kubera ibyo byuma bigezeho.
Akanyamuneza ni kose no kubarezi babo bana babaye aba mbere. Muri abo harimwo ujejwe ivyigwa kuri lise ya Mutima Mweranda, Patiri Jean-Claude Havyarimana, avuga ko ari iteka kuri iryo shure ibizotuma n'abandi banyeshure bari nyuma binanata.
Tuvyakira neza, tuvyakira akanyamuneza kuko muri abo 10 twa dufisemwo batandatu, ni kubwa yuko abanyeshure bo kwishure iwacu bakoze neza cane. Biraduteye iteka rero nk'ishure, bigateye iteka mbere n'abanyeshure bahiga kuko baragira bati natwe tugeza kwihata je turaronka muri tameza nk'abo twigana abo bari inyuma yacu anke bari imbere yacu. N'umwana heza kiga agira ati abandi ko babishobora kandi ngerageze. Twumva rero dushimira abigisha, twashimira ababyeyi bafasha abana, tukumva nyene biduteye iteka natwe twese.
ugira 10 muri abo banyeshure afise amanota 183 nibice bitanu ku majana 2 ni mu gihe ubushikiranganje bw'indero bwashinze ko kugira umunyeshure azoje mu mashure y'inyuma y'ishure nshingiro ategerezwa kuba yaronse amanota 35 ku ijana Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda aragabisha abantu bose bipfuza canke bariko bagira imyitozo yo gutera ico gihugu yuko polisi izobagwanya yivuye inyuma mu kiganiro n'abamenyesha makuru uyo muyobozi yatangaje ko igipolisi kimaze kumenya aho abo bashaka guhungabanya umutekano bari ariko niyahavuze inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda yatangaje ko umutekano w'igihugu muri rusange wifashe neza yamaravuze ko igipolisi cyiteguriye bikwiye guhangana n'uwo wese yo bafise umugambi mubi ku gihugu IGP Dan Munyuza yemeje ko igipolisi gifise amakuru akwiye kandi yizewe yaho abo bafise ibyo byifuzo bibi bari gushika ubu
kandi trizeza n'abandi baba bafite gahunda stani ziza zo gushaka guhungabanya umutekano nabo ko twiteguye neza ku buryo icyo cyifuzo cyabo tazakigeraho icyo nabwira abagenzi banjye hano harimo n'abanyamakuru nuko bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu muri iyi minsi aho bari turahazi icyo batekereza turakizi nabizeza mwese ko ntawashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu ngo abigereho ubu ngubu abo bafite ibyo byifuzo byo guhunganya umutekano usanga ni urusaku gusa n'ibindi wakita ko ari inzozi hari umuntu ntiwamubuza kurota ku manywa cyangwa nijoro aryamye akaba yarota
Nao IGP Dan Munyuza atadomye urutoki ngo batomore neza aho abagizi banabi bari yagarutse cyane cyane ku bitero byakozwe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Nyaruguru igice gihano rubibe n'igihugu cy'u Burundi bigahitana n'abantu ati ubu turiteguye bikwiye
ngirango muzi imyesi ishize kwari abagiye bagerageza kubungabanya umutekano incident yabaye mu karere ka Nyaruguru mwarayikurikiranye ara abantu bahungabanyije umutekano kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa karindwi iyo ukurikiranye kuri za social media abatifuriza umutekano igihugu cyacu bakoresha cyane udafite amakuru nyayo wakibaza ko bikomeye ko byacitse nta mutekano uri mu Rwanda kukumva ko ibyo warose byabaye ari abantu bajya barota bagakabyizozi ariko mu by'ukuri ni ukurota nyine ibyo byo turabizi neza umutekano bifashe neza kandi n'ingamba zirahari z'uko abifuza kuwuhungabanya nyine bakomeza bakarota cyangwa se iyo kurota bakabireka hanyuma bakazaho ko tugafatanya kugeza umutekano ushimishije ku Banyarwanda ku gihugu cyacu kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere
Ivyo bibaye mu gihe muri gendwi igipolisi cy'u Burundi canditse ku rubuga Twitter ko hari ibiziga byatowe mu kiyaga Gweru kigabura Burundi no Rwanda igipolisi cy'u Burundi canditse ko ivyo biziga canke imirambo yazananye mu ruzi Akagera ruva mu Rwanda aho umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera yagize ati
tugiye gutoza makuru muzonje muduhamagara tubabwize ko twayabonye nta kinarinze
ntacho mwari bumvise
nubwa mbere icyambere nubwa mbere myumvishije rwose ko ayo makuru yabakiye yabari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru
muri kino gihe cyo kurangiza umwaka polisi yemeje kongereza ingufu mu kazi kabo kugira ngo umutekano urushirize kubungwabungwa ibi byose igipolisi cy'u Rwanda cyabitangaje kuri uyu wa gatanu mu biganiro bikunze kuba hagati y'ubwo rwego n'abamenyesha makuru Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
turashimiye bagenzi bacu Evariste na Claver kuri izo nkuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara kaze mwese
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisi yisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Impunzi ziba mu gisagara cha Kampala muri Uganda zatanze urwandiko mashyirahamwe atandukanye azishinzwe zisaba ko zoja zirahabwa imfashanyo nk'izindi mpunzi zitari mu bisagara by'umwihariko barasaba kuronsa imfungurwa muri ayo mashyirahamwe babakuriye inkoni ku gishitsi bababwira ko amategeko atomora ko impunzi iba mu gisagara yiba ko ikigwana ko ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Kampala Ignatius Bahizi.
Hashize igihe kirekire impunzi zituye mu mijyi ya Uganda cyane cyane mu wa Kampala zinubira kudahabwa imfashanyo ikwiye nk'izindi mpunzi zose mu gihugu, bityo akaba ariyo mpamvu zanditse urwandiko rwashyizweho umukono n'izisaga 300 zikarushikiriza ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa PAM, leta hamwe n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gihugu, kugira ngo ibyo bigo byongere byitegereze neza birebe ko impunzi zituye mu mijyi zikeneye imfashanyo nk'izindi. Pecos Kulihoshi Musikami ni impunzi ituruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, unayoboye ishyirahamwe ry'impunzi rishinzwe uburenganzira bwazo. Niwe watangije uyu mugambi kandi anajya imbere abatwaye aya mabaruwa mu biro bitandukanye.
Our petition is asking the World Food Program, which offers food to refugees,
ati, to consider giving. Turimo gusaba umuryango utanga ibiribwa ku mpunzi PAM gutangira guha impunzi zituye mu mijyi cyane cyane hano Kampala ibiribwa. Muri iki gihugu impunzi zituye mu mijyi ntabwo zihabwa imfashanyo nk'izindi impunzi zibona, kandi urebye amategeko agenga impunzi nta namwe avuga ko impunzi zituye mu mijyi zitagomba guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya nk'izindi. Iyo usubiye inyuma mu miryango y'impunzi zituye aha mu mujyi, usanga ko zifite ikibazo gikomeye cy'inzara, kubura ubuvuzi hamwe n'uburezi ku bana. Ibibazo rero bihangayikije cyane cyane impfubyi hamwe n'abapfakazi n'abandi bantu badafite akazi kabaho ikibatunga.
The widows and those who don't have income.
Negereye umukuru w'ikigo cya leta gishinzwe impunzi Simon Mehia nuko mubaza impamvu impunzi mu mijyi zidahabwa imfashanyo nk'ibiribwa, kandi niba bashobora guhindura kuri iryo tegeko.
Upon registration of these refugees, they are taken to settlements, they are given land.
Ati, iyo tumaze kwakira impunzi tuzishyira mu makambi aho zihabwa ubutaka zigahinga, tukaziha ibiribwa n'izindi serivisi nk'ubuvuzi n'uburezi. Ariko hari n'izihitamo kujya gutura mu mijyi. Dusinya amasezerano na buri mpunzi yose avuga ko impunzi yemerewe gutura aho ishaka hose mu gihugu, ariko ushaka imfashanyo nk'ibiribwa agomba gutura mu makambi aho izindi mpunzi zose zituye. Impunzi yose irekuriye gutura mu mujyi wari wose ishaka muri iki gihugu, ariko iyo wanze inkambi biba bivuze ko ushoboye kwitunga. Ntabwo dufite imfashanyo ihagije ku buryo n'abatuye makambi hari ubwo batabona ibibakwiye. Akaba rero tudafite ubwo bushobozi bwo kwirirwa tugenzura igihugu cyose dushakishaho buri mpunzi yashimye gutura kugira ngo tuyijyanire y'ibyo kurya. Ushaka iyo mfashanyo agomba kuba mu nkambi.
But the condition is you must live in settlements.
Uganda ivuga ko aricyo gihugu ku isi hose gifite amategeko meza abereye impunzi kandi azi uburenganzira bukwiye bwo kuzifasha kuba mu buzima bukwiye nk'ubwo zari zisanzwe zifite zikiri mu rugo, burimo nko guziha ubutaka bwo guhinga, kuzemerera gushaka akazi no gukora nk'abandi banyagihugu no gutembera mu gihugu hose zikanatura aho zishaka zibaye zibishoboye. Akaba bamwe bavuga ko kwima impunzi zituye mu mijyi ibyo kurya binyuranije n'aya mahame, ariko abandi nk'abashinzwe kureberera impunzi bakavuga ko guha impunzi zo mu mujyi ibyo kurya byatuma izindi nyinshi ziva mu makambi zikaza gutura mu mijyi, akaba byatera izindi ngaruka zikomeye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Uni wa mwanya tuca tubashikiriza ikiyago c'abanyedini co bagona ku bitandukanye bera mu kibano c'i Burundi. Inyambaro rimwe na rimwe iratera impari haba amasengero cu kimwe no mico n'imigenzo y'abarundi. Mu kiganiro c'abarongo ya madini nako ndababwira n'ababitayeho ivy'akaranga kiriko kiremeshezwa i Bujumbura na mugenzi wacu Diane Ndonse baragaruka kuri ico kibazo. Reka tumuhe ikaze abanza tubwire abo bari kumwe.
Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikiranira hafi imico na karanga k'abarundi, turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Turaramukije na mwebwe Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi.
Yabaramukije namutse n'abatumviriza.
ndaramukije namwebwe Pamela Irakoze Irene umwe mubitayeho ibijanye n'inyambaro z'abantu bita umustiliste muri migwi gifaransa namwebwe turabaramukije
ndaramukije cyane
ndaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'inyambaro y'umurundi hamwe n'umurundi kazi ego Adolphe Ntibasharira mwebwe musanzwe mukurikirane hafi ibijanye n'imico n'akaranga k'abarundi imbega inyambaro ibereye umurundi n'umurundi kazi iyo bimeze gute
kera inyambaro zitaraboneka zikwiye impuzu ngo zize mwese yarandira akantu yikenyeza hariho ibihimba by'umubiri bikeneye guhishwa akabihisha mugabo ubu tugeze ngaha impuzu ziboneka turafite nihinguriro rizikora impuzu ziriho umuntu bavuga ko yo kwambara kikwiza
muvuze kwikwiza ni kuvuga
hari inyambaro inyambaro kuko zidikwinshi hari inyambaro zijanye n'akazi ukora hakaba inyambaro zijanye n'ibyo urimwo nahuroye nahugeze hari inyambaro z'urubanza hari inyambaro zo gukora twe bakunda kutubwira niyo tuvuye gwishira ngo ambare zimuhira impuzo hanyuma
bakagira banka ko muzi cyafuza izo ku rubanza
izo ku rubanza tukazibika hanyuma mugabo kwambara kwikwiza rero no gukwiza ibihimba by'umubiri aho bikeneye guhishwa niko kwambara kwikwiza kuko niyo bavuze mu kirundi yatutse umuntu yatutse ubunagira ngo yamukuye kwa gashambara urumva yamwambuye impuzo impuzo rero no kwikwiza no kuvuga nk'abafasoni no kwikwiza bakageza aho bateza kugeza hari abanyeshuri hari abakozi ba leta hari n'abirimizi abo rero hari inyambaro bijanye umuntu akambara akikwiza agashikana epfo hari abashikana ku birenge hari abashikana ku mirundi mugabo umuntu ariko arakura biravana n'imyaka washaka imyaka nk'ubu ibyo ry'umutamakazi ntirikereye kuja rirabonera canke umurundi wiwe urumva rero biravana n'impuzu ahuriye abo muri kumwe ahugeze ibyo byose ni
ego shehano nankundu ga numwe mudongozi z'amadini mwebwe nimuvyakira gute bijanye kwambara
ico kibazo ibijanye no kwambara nibyo kwa vyati impuzu zitaraza ariko nabwira yuko mu bijanye no kwemera ku wacu ni gihe izi impuzu tozi zitari zihari hariho ubundi buryo bari bafise bwo kwambara kandi bakwikwiza twebwe mu bijanye no kwemera nkuko gitabo cyaranda Qur'ani kibivuga umugabo n'umugore ntibikwiza co kimwe kuko gitabo Qur'ani mu kwemera kwacu ntarira kugaruka mu bigabane mu bisomo biri muri Qur'ani kuko benshi atacu byo babikorera bafasha mugabo akeneye kumva ikirimo nuko urabye imico y'ikirundi nuko kwemera ko iwacu hariho ibintu byinshi duza duhurira ko bavuze kwikwiza nuko ko wese ya umugabo cyangwa umusore yabo mukenyeze umukobwa kwikwiza tukamya kandi ko abana iyo bakivuka bakiri bato usanga basa n'ukomengo umengo barasa mugagize ku myaka 7-8 bagatangura kuyitandukanya ibyo nibintu nibyigwe maze koneka zumbikane rero ko mu gihe bageze muri iyo myaka hari ibintu byinshi batabagicara guhurizako ubwame nuko kumujanye n'umugabo cyangwa umusore muri ico gitabo bivuga yuko ubwambure bw'umugabo cyangwa bw'umuhungu ni hagati y'umukondo n'amavi byumvikana ko mu kwikwiza kwiwe kuva ku mavi gushika ku mukondo ari ahantu hateza kuba hapfutse ariko iyo wambaye ugakwiza ugashitsa no kubikonjo birumvikana yuko wikwije gusumba ariko kandi gitabo kitubwira kiti ubwambure bw'umwigeme n'umubiri wose uretse ibiganza no mu maso byumvikana rero yuko muri ico gihe kwikwiza kwiwe apfuka umubiri wose kiretse mu biganza no ku maso kandi rero aho nyine ariho baca banatubwira bati kirazira yuko umwigeme yushushanya na musaza yushushanya n'umuhungu mu nyambaro cyangwa umuhungu za kwishushanya n'umukobwa mu nyambaro mu bijanye no kwemera kwacu niko bimeze
Pamela mwebwe mwambika abantu muhora mubikora mwisunzi kimwebwe namwe kuko umengo mu byo mukora harimo kuzana inyambaro zo mu bindi bihugu zikaza ngaha mu Burundi mwamukurikiza iyo mico nakaranga byo ngaha mu gihugu
mu kazi nsanzwe nkora sanzwe nambika abanihaye umushinga wo kwambika abakobwa n'abakenyezi ni wo mushinga nihaye hama muri ico kintu cerekeye kuzana inyambaro zivuye mu bindi bihugu bikaza ino muri ico kintu co kwambika abakobwa n'abakenyezi birimo ico kintu cagateka ku murundi kazi nico nihaye kuko benshi usanga benshi bari haye mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo la mode wumvise ico kintu ngo la mode bumva umengo nibindi bintu bije guhindura ivyari bihasanzwe alors que mu bijanye n'inyambaro utegerezwa kujana nakaranga kahuri akaranga k'igihugu cha akaranga
kahuherereye
murabona ko turi turabanyafrika rero muri ico kintu cyo kwambika nashingiyemo ikintu cyane cyo ko umukenyezi murazi yuko umukenyezi ni igisho cy'urugo umukenyezi ni umuntu arabwa cyane rero kwambara kuri jewe ndumva cyane bifatanye n'ubuntu ubuntu n'ubusiga inyuma kandi n'imico kama y'u Burundi ntuyisiga inyuma rero nico kintu campaye ingufu cyane nubwa courage yo gushobora kwiyumvira bega ni gute no kwambika umukenyezi canke umukobwa bifatanye n'ubuntu ubuntu bw'umukenyezi canke imico y'abarundi kazi
nkashe haravuze ati hari ukwishushanya aba mu mpuzu ati abasore n'inkumi ntibakwiye kwishushanya mu nyambara reka tusubire inyuma gatoyi shehe bega muvuze kwitishushanya mwashatse kuvuga iki
no kuvuga kugira ngo umukobwa avuga ati ziya mpuzu musaza anje yabaye ninziza zirambe nizo no kwambara nanje kuko abigeme barafise impuzu zabo bambara n'abahungu cyangwa barafise impuzu zabo bambara kakaro gatonya no tanga nkuko navuze nti dufatiye no kumico kabantu baruguro nako abigeme cyangwa abakenyezi bambara ibyo bamwe bitango amaguturiya cyangwa amajipo n'ibintu mwe n'ibyo n'imvutano mugabo ubu ukubera ko imico mu gisagara aduze ruguru hari gihe twigeze kugenda mu bintu by'ibikorwa byo gukorera yo tujaye n'abantu babigeme bambaye mapantaro mu rutana abantu bose bacha barabe n'igikorwa ariko barakora baza kubashengerera ko kwabona ko ari ibintu bitabaho se nubwo ngo batamenyere babone mengo ni ibintu bitabaho muri iyo ntumbero nkuko je no vuga ngo reka rewe nze kwambara kanzu
oyi kanzu niyo mwambaye
habonye ico intitwa yo sico kanzu ndiye eh ntaza kwambara ijipo eh ntaza gushira kwa mahereni ni nibijanye nabigeme cyangwa ugasanga umigeme navuze ati oya jewe nza kwambara ikoti ni heko ikaravati mu ikaravati nushaka sinyambara zi wacu twebwe nk'abisilamu mugabo nshaka kwambara ipantaro hari ugasanga niyo pantaro naho tuvuga no kubahungu ugasanga ari pantaro yafashe yahomye ku mubiri ahubwiye n'umuntu n'ibintu n'ibyo kuvuga ngo aze kushaka kwambara inyambaro zigenewe abigeme cyangwa umigeme ugasaba kwambara inyambaro zigenewe abahungu
yego ubwo ko niko bari gufatira burya ku vya kera cyane aho kera inkizo myambaro ari ka vuga nkizi pantaro zitambara cyane abakobwa bambara imakuturi ari karavuga hama sina cy'abahungu nabo bakambara amapantaro
zo ni kuva na kera mu bice y'ikirundi umuhungu ntiyambara kimwe n'umwigeme umuhungu kubera kuko byaravana n'ibikorwa banakora washaka urabona umuhungu yarubaka kurira gasimba akagira gute ico gihe umukobwa ivyo bikorwa wabikora yabinsimba rubebe ntiyurira hariho nibintu byamubuza kurira igiti bati umukobwa ntiyo kurira igiti yo bari inshirasoni umuhungu rera akacambara ikabutura umukobwa akambara iguturiya canke iryo kanje ririre canke ice gikwembe akagikenyera nyina kikagira ipfu urumva niko bimeze ntibambara kimwe umuhungu n'umukobwa mu bisanga mu bice y'ikirundi
yego Pamela burya impuzu zo hanze mu murangura muri ibyo bihugu bindi iyo muri ko murabirangura ibyo murabyisunga by'iyo mico y'akaranga ka kera canke muraba ubuye ahiterambere rigeze muri ibyo byo kwambara
oya cyane cyane ndisunga akaranga k'igihugu cacu akaranga nkaraba ate eske iyo mpuzu umurundi kazini yayambara araza gutanga kuko harya ikintu umuntu yambaye giserura ikiri ku mutima ikiri ndani icyo umuntu ari indani nico aserura hanze muri ico kintu rero ndiko ndazana izo mpuzu zo hanze barakuzanira barakwereka kuko murazi yuko muri ibyo bihugu byo hanze usanga hari nyamaro nyinshi ariko jewe ndisunga cyane yuko umukenyezi canke umukobwa w'umurundi kazi yitora agashobora gutanga ubutumwa bwiza kubaza kumubona kuko hajye urazi yuko hari umuntu ashobora kuguha icubahiro canke agateka bivanye n'ingene wambaye umuntu arashobora kukwirukana canke akakwiyumvira ukundi bivanye nuko wambaye rero ico muri zo nyambaro ziva hanze ndisunga cyane yuko uwo mukenyezi ahaza kubaherereye hose niyo aba yicaye mu biro niyo aba ariko arakira abantu hanze mbega baza kumwakira gute ivyo byose ndabiharura ko cyane kandi nkagerageza muri izo mpuzu ziva hanze kubakundisha nkuko mugenza nje shehe yavuze nka bimwe yavuga ngo gutandukana hari nyambaro iwabo mu mico yabo y'ibyo bemera yuko abakobwa batambara ibyo abahungu bambara canke aba badashobora kwambara ubivange mu byo kwambara nkagerageza kubakundisha ayo makanzu cyane cyane ndakunda kwambika makanzu cyane gose bakiyumva ko ari umukobwa canke ari umukenyezi abushitse mugabo afise ubuntu kandi nkico mugenzi wanje kandi Adolphe yavuze yuko ati kwambara ibintu birenga amavi canke biterekana ubwambure umuntu akumva nyene yuko ahari atisuzugwe kandi yakiriwe na bose cyo kintu rero ndacisunga gose
mwavuze muti umuntu impuzu bivana nibikorwa rimwe bikavana naha gomba kuja mu kwinonora imitsi hari abambara abasanzwe bambara amakanzu nkuko she yavuze ati bambara ubwambure bw'umukobwa yuko bugarukira ku ntoki no mu maso bakagenda bambaye nk'ayo makanzu konyene n'inkofero bitwikiriye gucyo nyene dimwe na rimwe ntimubona ko hari igihe amasengero atarekura uwo yambara uwo mukenyezi cyangwa uwo musore muri uwo mwitegembye cyane cyane abakenyezi uwo mwitegembye wo kwambara bivanye naho baba bagiye
no mu bigeme cyangwa abakenyezi b'abisilamu barabigira ikintu tutabemerera nuko tutavuga ngo kwa kundi twavuga tuti kizira ko bishushanya kuri basaza babo n'ibindi nta kuna ko kuza kugira uruvange mu kugira imyimenyerezo
ategeza gutwara iyo kanzu ugenewe muri sport
iyo kanzu naho ashobora kuba yaguze ya training mu kuntu bavuga akayishira ko ariko cyane cyane bazaho kugira imyimenyerezo ugasanga ari nk'abakenyezi ku bakenyezi ko razi ko ari abakenyezi barize ibyo byo kwinonora imitsi nabo nyene mugabo ntusange abagabo bagiye mu bakenyezi bavanga uruvangatirane ngo ari kwagira ibintu byabo bya sport acyo gituma mu bihugu biteye imbere usanga n'abarya bagira ibi byo koga yabarya byo koga hariho ubwogero bw'abakenyezi n'ubwogero bw'abagabo kuko razi ko impuzu zimwe zimwe bakoresha iyo bari mu koga zidasa ego byumvikane yuko bakwiye ko batandukanye kugirango ntihaze kubibigerageza kuko ibyo cane cane tubigira mu byanyu bigeragezwa kuko umubiri w'umukenyezi cyangwa umwigeme kuva ku myaka imwe umubiri w'umukenyezi ureme ku buryo ari umubiri usanga umenguri kura kwega umusore cyangwa umugabo ahaye
ubwo usanga impuzu zerekana utwo duhuzu two munsi abantu bambaye ibyo ni ibintu biratsitaza abantu nk'abo bana bakiri bato bo imitima cyangwa yumvira inyuma iyo mpuzu mbona hari iki urumva ni ibintu bigoye nico gituma mu mico y'ikirundi bavuga umuntu kwego kwikwiza kandi hari n'umuntu uja wumva abantu ariko baravuga nk'ubugabo ati urya mudamu burya yavuye muhira umugabo we wamubona nakamara amazi aba yiyambaye agahuzu kuko bavuga ati akari ku mutima gaseseka ku mubiri bacubona uti urya ni kwameze no muri ibi n'ibi n'ibi ariko hari umuntu yikwije baramuha uburenganzira karengana hari n'uwundi basubiza inyuma bati subira inyuma hari n'aho bavuga ati izi mpuzu zinizi mpuzu muzizana ngaha subira inyuma
ego Adolphe ntibasharira reka tubashimire twibutsa yuko muri mu bakurikirane hafi imico na karanga k'abarundi
nanjye ndagushimiye kutumira wagize
ego Pamela irakoze Irene mwitayeho ibyaje no kwambika abantu namwe bwe turabakenguruki
ndabashimiye cyane
Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutse ko muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwe bwe turabakenguruki ko mwitabye utumire ego dushimire namwe bwe mwese mwari ko muratwumviriza ku kijwi rya Amerika twibutsa ko twari ko turavuga kubijanye n'inyambaro y'umurundi n'umurundi kazi Diane Ndose narinda kiremesheje ndabakenguruki
rekana twebwe Diane Ndose tugushimire twongera dushimira n'abari ko baratwumviriza mwakoze inshuti bakunze bacu tuzongera ejo nkaho twaheye muri kino kiganiro nyene iwanyu mu ntara Fasirwe Behu yakoze yegeranije amajwi ingenieur Audrius nawe aramufasha muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe twemi tuzosubire ejo nkino saha twahereko mandenye kuryoherwa n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika saa kumi aza kwari muri sanga saa kumi na zibiri amakurazo bagezweho mu Burundi no mu Rwanda igice saa imwe n'iminota mirongo itatu ayagezeho ku isi ariko turaza kwibanda cane kuri Afrika naho rero muri ayo masango tubahaye
Ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri aya masaha mu gihe hegwe.